Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo, muyumvira kuri metero 25, 31 canke 41. Ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Kaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Iyo koko rwandi mugabe yahamagawe kugira ngo abazwe ku byaharegwa kugore kuyakirikire ku byoko mugabe yahamanyije abana babiri b'indimi.
Uyu ni Modeste Mbabazi, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, avuga ku ifatwa ry'umunyamakuru Robert Mugabe ayobora ikinyamakuru Great Lakes Voice. Iyo nkuru hamwe niyerekeye isekeza ryo kurandurana n'imizi virusi itera indwara ya sida mu bana bavuka n'ababyeyi banduye sida yatangujwe na Madame Jeannette Kagame, umutambukanyi umukuru w'igihugu mu Rwanda, hamwe niyerekeye amazi y'ikiyaga cya Tanganyika mu Burundi yahinduye ibara ku nkengera z'icyo kiyaga mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi, n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye. Ikaze mwese ku Ijwi rya Amerika. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Orian, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere muri Somalia, mu gihe inteko za AMISOM z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ziriko ziritegura gushyira mu ngiro ibikorwa byo gutahukana abasirikare barenga 21,000 bariko baragwanya imigwi yitwaje ibirwanisho muri Somalia, bamwe mu bahinga baragaragaza amakenga ko ico gihugu gishobora kuba kitarisuganya neza ku buryo co kwifatira ibintu mu minwe mu gihugu kirangwamwo impari za politike, igisirikare kitararonka ibikoresho bikwiye hamwe n'imyimenyerezo. AMISOM ikaba iterekanya gutahukana igice cya mbere cy'abasirikare bashika ku 1,000 mu kwezi kwa kabiri umwaka uza w'2019. Ibikorwa byo gutegura abasirikare ba Somalia bakitegurira gusigarana imirimo nabyo biza byaratanguye. Ikiziga cy'uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Kofi Annan, cyarashikanywe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Accra mu gihugu cya Ghana, ari nacyo gihugu cyiwe cy'amavuko, hari cyo ku munsi wa mbere. Ni mu ntumbero y'uko bariko bitegurira ifubwa ryiwe. Kizogumizwa ku murwa mukuru Accra, aho abavyifuza bazogenda kumwunamira ubwa nyuma imbere y'uko ashinguranywa iteka ku munsi wa kane. Kofi Annan yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel, kandi niwe munyafurika wa mbere yabaye umunyamabanga mukuru wa ONU, yitabye Imana ku igenekerezo rya 18 ukwezi k'umunani nyene umwaka w'2018 i Berne mu Buswise, afise imyaka 80 y'amavuko. Muri Afrika kandi abimukira barenga ijana nibo bafiriye mu ibahari Mediterane igihe ubwato barimwo buzamiriye ku nkengera za Libya mu ntango z'ukwezi kw'icenda. Umuryango w'abaganga batagira imbibe MSF muri raporo wasohoye kuri uyu wa mbere wavuze ko benshi muri abo bimukira bamuka mu bihugu bya Sudani, Mali, Nigeria, Kamerune, Ghana, Libya, Algeria na Misiri. Abarokotse ayo masanganya bariko barakurikiranwa na MSF bavuze ko bumwe muri ubwo bwato bwagize ikibazo cy'imoteri, ubundi burava bubona guca bwibira. Iyo raporo yemeza kandi ko abana barenga 20 bahasize ubuzima, harimwo n'amahasa y'amezi 17. Umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yararungikiye urwete Perezida Trump rumusaba umubonano ugira kabiri. Ivyo byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House ejo ku munsi wa mbere. Leta ya Trump iheruka gutangaza ko hari intambwe zatewe mu migenderanire hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru kuva Trump ahuye na Kim Jong-un muri Singapore mu kwezi kwa gatandatu. Mu binyuranye n'ibivugwa n'ibiro bya White House, benshi mu bakurikiranira hafi bavuga ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu idashemeye. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yarahagaritse n'urugendo yagomba kugira i Pyongyang mu kwezi guheze inyuma yaho ibiganiro bihagarariye. Naye abantu bashika ku 30,000 baramaze guta ingo zabo mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya muri uku kwezi bahunga ibitero vya leta hamwe n'ibihugu biyishikiye mu gisagara ca Idlib kirimwo imiharigwanya leta. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa mbere n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI. Abasirikare ba Siriya hamwe n'Uburusiya barongereje ibitero mu ntara ya Idlib hamwe no mu bindi bice hafi y'igisagara ca Hama mu misi heze. Izo ntara ziri mu minwe y'imiharigwanya leta ifatanije n'ubucuti ifitaniye ubucuti na Al-Qaeda. Abasirikare ba Siriya bamaze indwi bakikuza ku karere. Naho umutegetsi mukuru ajejwe ibikorwa byo gutabara mu ishyirahamwe ONI Mark Lowcock aragabisha ko izo ntambara zishobora guhitana ubuzima bw'abantu benshi batari bwigere baboneka muri iki kinjana. Nayo umushikiranganji w'ubutunzi muri Zimbabwe yatangaje ejo kuwa mbere ko ashobora gutangura kuriha amadeni angana n'umuriyaridi w'amadolari hamwe n'ibihumbi n'imiliyoni 800 igihugu giheranye ibanki nkuru y'isi yose hamwe n'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere. Umushikiranganji Mthuli Mchube avuga ko ivyo azobishikako mu kugabanya amafaranga leta ikoresha no kwirukana abakozi ba leta batari bake. Mthuli Mchube yabwiye amenshi makuru ko iyo ngingo izotuma abanyamitahe bongera guhurumbira igihugu cya Zimbabwe.
Urakoze ya Louise ku makuru udushikirije. Mu Rwanda umumenyesha makuru Robert Mugabe ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubushikiriza manza aho akomeje kubazwa ivyaha akekwa ko byo gusambanya abana babiri bavukana barimo umwe atarashikana imyaka 18. Mu kiganiro na mugenzi wacu Asumta Kaboyi umuvugizi w'urwo rwego Modeste Mbabazi yemeje ayo makuru.
Menye mute ko yagikoze
birumvikana mu kimwe kishize hari kirego cyatanzwe mu mpera z'ikimwe kishize rero hanyuma atangira gushakishwa ibimenyetso. Niyo mpamvu rero uyu munsi yahamagawe ubu ngubu ari harabazwa ku byaha baregwa kugira ngo haze gufatwa icyemezo cyo kubafunze cyangwa bakaba bamukurikirana adafunze. Ibyo biraza kuba icyo cyemezo kiraza gufatwa.
Ubu aracyarimo kubazwa ntabwo muramenya niba abazwa ataha cyangwa se aguma muri gereza. Icyo cyaha aramutse kimuhamye gihanwa gute?
Icyaha cyo gusambanya umwana ni nacyo kinakomeye cyane kigaragara mu ngingo 191 mu itegeko ry'amategeko y'u Rwanda aho uwahamijwe icyo cyaha ahanishwa igifungo cya burundu y'umwihariko.
Kiramutse kimuhama uwo w'imyaka 17 nuko byagenda?
Ni ku itegeko ribiteganya.
Hanyuma uwo yakuriyemo inda ni uw'imyaka 19?
Ntabwo yayikuyemo ahubwo bagerageje gushaka uburyo yayikuramo ariko kuba itaravuyemo ntabwo ari ubushake bwe.
Ababyeyi rero baba bana nibo bareze?
Bishoboka kuba aribo bareze. Ikirego kirahari nayo icyo cyaherewe kugira ngo hatangire gushakisha ibyo bimenyetso byose ariko hagataho nta rungu ari nabyo byonyine ari icyaha cy'ubwinjiracyaha guhanirwa bagerageje gushaka gukuramo inda kandi ni icyaha gikomeye ibyo byose bigomba gusuzumwa.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha uyu mumenyeshamakuru ariko telefoni yiwe ngendanwa yari yugaye. Robert Mugabe asanzwe ayobora ikinyamakuru Great Lakes Voice.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kiri mu Rwanda umuririmbyi azwi cyane mu Rwanda Kizito Mihigo na mugenzi we yahoze mu gisirikare Jean Paul Dukunzumuremyi basavye sentare y'ikirenga gukuraho icifuzo cyabo cyo kunguruza urubanza rwabo bompi sentare nkuru y'u Rwanda mu mwaka wa 2015 yabagirije ibyaha byo kugarariza bagamije kugirira nabi ubutegetsi buriho na president w'u Rwanda Paul Kagame ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagira ubusa arabidushikiriza
Abaregwa bombi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano ziroza ziranga abagororwa kandi bakomeye ku masura. Ku muhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Bwana Kizito Mihigo yari n'ishapure ku kuboko ndetse yambaye amasogisi y'umweru mu nkweto zitukura. Umucamanza yibukije ko ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abaregwa bombi bandikiye urukiko rw'ikirenga barusaba kureka ikirego cy'ubujurire mu rubanza rwabo. Ntihasobanuwe impamvu ku yindi yaba yaratumye abaregwa basaba gusubirana ikirego cyabo uretse kubaza burumwe niba gihagaze ku busabe bwe. Uhereye kuri Kizito Mihigo ati nyakubahwa perezida w'iburanisha abanyakubahwa abacamanza n'ubushinjacyaha mugira amahoro. Ati yego niko bikimeze. Umucamanza yabajije Maître Antoinette Mukamusoni wunganira Kizito icyo avuga ku busabe bwe. Yasubije ko atamuvuguruza ku cyemezo cye kuko icyo akora ari ukumwunganira. Demobe Dukuzumuremyi nawe ati nanjye niko bikimeze. Maître Blandine ntabwo bumwunganira nawe avuga ko atavuguruza uwo yunganira kuko ari uburenganzira bwe bwo gusaba ko urukiko rwareka ikirego cye cy'ubujurire. Bwana Faustin Nkunsi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko ayo mabaruwa ya Kizito na mugenzi we bayabonye kandi ko ari uburenganzira bwabo. Yisunze ingingo z'amategeko Bwana Nkunsi yasobanuye ko aho urubanza rwaba rugeze hose rupfa kuba rutarapfundikirwa burundu. Uwatanze ikirego ashobora gusaba urukiko rukakireka. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko nyuma yo kwandikira urukiko babihurije hamwe kandi no mu rukiko bagakomeza kubisaba ubusabe bwabo bwubahirije amategeko avuga ko urukiko rubibemereye. Abaregwa bombi ubutabera bw'u Rwanda bwabahamije ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho na perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwe n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi. N'ubwicanyi bivuga ko bwari kuba bugambiriye bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. Ku ruhande rw'umuhanzi wamamaye mu ndirimbo zibumbati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Bwana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha n'abisabira imbabazi ku buryo no ku munsi w'ipfundikira ry'urubanza yasabye imbabazi umuryango nyarwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame. Kizito kandi ku rwego rwa mbere yari yarirukanye abanyamategeko mu rubanza rwe yanga ko impaka zabo zishingiye ku mategeko zatambamira ukwemera ibyaha kwe. Wagaruka kuri Demobe Jean Paul Dukuzumuremyi n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga bo bikaba ikinyuranyo. Bo bavugaga ko ibyo baregwa ari ibiremekanyo byacuzwe n'ubutegetsi. Mu rwego rw'amategeko bivuze ko gusaba kureka ikirego cyabo cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga Kizito Mihigo na Dukuzumuremyi bembeye bidasubirwaho ibyakozwe n'umucamanza wa mbere. Kizito Mihigo ku rwego rwa mbere umucamanza yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufungwa imyaka 10 kuko ngo atagoye ubutabera. Ku munyamakuru Cassien Ntamuhanga bivuga ko yaba yaratorotse gereza yari yahanishijwe gufungwa imyaka 25 ni mu gihe Demobe Dukuzumuremyi we yahanishijwe gufungwa imyaka 30. Ibyabaye asaba kureka ikirego cye cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga rero ku rundi ruhande kuri Demobe Dukuzumuremyi birasa n'ibyatunguranye kuko nta na rimwe yaburanye yemera ibyaha kugeza no kwipfundikirwa ry'urubanza aho yabwiye umushinjacyaha ko namufungisha abazibonanira igihe azabafunguwe. Icyakora hari amakuru yakomeje guhwihwiswa ko ku muhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo ko hashingiwe ku gihe amaze afunzwe kandi yaritwaye neza mu buroko ashobora guhabwa imbabazi agafungurwa. Abavuga ibyo bakabishingiraho ko iyo yaba intandaro yo gusaba kureka ikirego cye cy'ubujurire. Abaregwa bose bafashwe mu ntangiriro za 2014. Ibyaha bahamijwe bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ryashinzwe n'abahoza ari inkora mutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR barizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi n'umuririmbyi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi kitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ku isonga byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko urukiko rumuhamye byaha. Aha bagira ubusa ijwi ry'Amerika I Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yahinduye ibara ku nkengera z'icyo kiyaga mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bakoresha ayo mazi bemeza ko bafise amakenga menshi kuko aribwo bwa mbere babonye ayo mazi asa n'ugwatsi rutoto. Umuhinga mu bijanye n'ikiyaga Tanganyika we yemeza ko ibyashitse ari bisanzwe kandi ko vyama byashitse. Gaspar Ntakimazi avuga ko kiretse ifi zishobora gupfa ayo mazi ataco yonona kuko iryo hinduka ridashika kure aha amazi atangwa n'ishiramwe Regidezo aturuka. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika neza na neza ku nkengera ziri mu gisagara cha Bujumbura ahegereye ikivugo cha Bujumbura naho bita ku mase muri quartier y'icumi muri zone ya Ngagara komine Nahangwa. Ayo mazi yari yahinduye ibara mu gihe harabemeza ko haciye imezi itatu asa n'ugwatsi rutoto. Kuri uno wa mbere niho iryo bara ryatumye yibonekeza abantu benshi baje kuraba ivyabaye kuri ico kiyaga. Bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ivyo vyashitse ari igitangaza kandi biteye ubwoba.
Ibintu nyene jewe bunmenga ni hatari kuva mbaye mu Burundi ndi umwana gushika ubu kimbere gishasha ko ni ikiyaga gihinduka kazana irangi tutazi uri jeriza nani cyane cyane nk'uko gisagara cha Bujumbura tumva ko cicazi ba nk'ingorane nk'amazi banywa sinumva acapfu
gusaza no musa amazi adasa nk'uko yarasandwa asa karo yari amazi meza umuntu ashobora kunywa uko nyene ariko urabona yabaye yahindutse abaye ve
nk'umwene gihugu usanze ibintu ko tabiziga byahindutse washobora kugira ati ibintu byabaye nibiki bikagutera amakenga
cye ukuntu ndabibona ndabibona nabi kuko va dutangura gukura twoga nganye ne tukoga samedi dimanche bandanya koga ariko ubu unye nta muntu azosubira koga ngano umunsi numwe bitabaye neza.
Abo banyagihugu bemeza ko bakoresha ayo mazi bafise impungenge kubijanye n'amagara yabo bagasaba umuco kuvyabaye kugira bamenye ivyo bari bukore ku neza y'amagara yabo.
Twasaba bahinga nyene ko bogira ico bashikirije hakiri kare bakahumuriza abanyagihugu. Biragoye biragoye nk'amazi twari dufise niho twoziganya ariho twotangura kuvoma ubu tukabanza twari
ko umuntu yifata biragoye kuko ariyo amazi dukunda kunywa kenshi nk'abantu begereye igisagara mu kiyaya kuko begereye urugo baranywa ajya asanga ava mu misozi. Icyo twosaba nuko botubwira ko atagiye ushaka byo kuba byica turarindiriye turarindiriye n'ukuri
ngiye kubera mura numva bavuga ngo aya mazi ari amazi tunywa mujini bavuga yuko arayo muri Tanganyika cyangwa umafise ubwoba yuko kuyanywa nabibonye bica bibingorana batumenyeshe ati ni muyanywe nta kibazo cyangwa ati ni muyare kuko no mwijoro nza kugura kinjo.
Umuhinga Gaspar Ntakimazi amaze kumva ibivugwa ku kiyaga Tanganyika yavuye yishikira. Uyo muhinga yemeje ko ihinduka byibara ry'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika atari ubwa mbere biba mu Burundi. Uyo muhinga akavuga ko ivyo bishobora kumara indwi zibiri avuga ko ataco vyica ku magara y'abantu ariko bishobora gutuma ifi zipfa muri iyo minsi. Ere bacyatwara namazi kuyapima inyuma y'ibipimo ishiramwe regidezo ryamenyesheje kwa amazi ritanga atashikiriwe n'iryo hinduka kubwivyo abanyagihugu bo bandanya bayakoresha kiretse mu gisagara cha Bujumbura ahandi haboneka iryo hinduka ni ku ruhande rw'igihugu cha Kongo umuhinga nakimazi yemeza kwivyo vyibonekeza no mu mazi yatanganyika y'icyo gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe no mu mazi yatanganyika ari mu gihugu cha Zambia. Ijuja Amerika jashatze kumenya nimba iryo baragyugwatsi rutoto ryo bagibonekeje mu mazi ya Tanganyika ahantu rubibe ni gihugu cha Tanzania no kuvuga mu ntara z'umanuko bw'igihugu arizo Rumonge na Makamba ariko aho twavuganye bakaba batumenyesheje kwa mazi ya Tanganyika muri ako karere na hadasa neza atabaragyugwatsi rutoto afisi ibujumbura Raymond Zimana ijuja Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abapolisi bakorera mu karere ko hagati mu buseruko bw'igihugu kuri uyu wa mbere batanguye inyigisho zizomara indwi kubijanye no kuba indongozi ikorera abandi. Ni inyigisho zitabwe n'abapolisi bo ku rwego rw'aba ofisiye n'ibisongerezi byabo zikazotangwa n'abahinga mu by'igipolisi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi iri imbere abateguye inyigisho bavuga ko nubundi burere bw'igipolisi buzoshikirwa kugira ngo abapolisi b'u Burundi bose baronke izo nyigisho. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Nsabimana.
Ubwo Uganda bwo gukaririza ubwenge abapolisi rwahuje abapolisi bo mu karere ko hagati no mu buseruko bw'u Burundi. Abapolisi batatu bavuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire bw'ishyirahamwe Alarm African Leadership and Reconciliation Ministries ni bazotanga inyigisho. Nyandu Jean Baptiste arongoye ishyirahamwe Alarm yabuze intumbero y'iryo shyirahamwe.
Intumbero ya Alarm ni ugukuza abarongozi bakorera abandi muri Afrika mu kunywanisha no guhindura ubuzima bwakomerekejwe n'indyane n'akarenganyo. Rero ivyo tubishira mu ngiro tubicishije mu nyigisho tugenda dutanga mu migwi itandukanye. Twagenda dutanga inyigisho zishika zikongera zigakora kuri abo bantu bose batewe iteka ryo guhabwa amabanga mu burongozi.
Komiseri Tade Birute gusa arongo ya kare k'igipolisi mu kare ko hagati yabwiye abamenyesha makuru icizo nyigisho zizoshimikira
bifatiye mu ngingo zita community policing ku gipolisi cegira bene igihugu kugira ngo kibatunganize hamwe ibyerekeye umutekano kaba n'ibyerekeye discipline inyifato ibereye kaba rero bikomeye cyane cyereke kugwanya ibiturire. Ibyo byose iyo umupolisi ariko aragiye giturire abatariko aratunganiriza abo ajejwe gutunganiriza buko igiturire ni kibi cyane gose njye gituma n'abapolisi bamwe bamwe batumurongo ugasanga ni bakiruka zikabo ugasanga bagenda ukazumengo bagiye gutora igiturire. Nshaka yuko muri kino gihe abapolisi basaba kubitatima mpemero duhereye kuba bayobora tugahera ku ntwazangabo n'ibisongerezi.
Venus Manirambona buramatari w'intara ya Gitega mu ijambo ryo kugura iyo nama yavuze ko izo nyigisho ari nkenerwa cyane zishobora gutuma indongozi mu gipolisi zirushirizaho gukora neza. Venasi Manirambona yatanze ishusho y'indongozi ikorera abandi.
Indongozi ikorera abandi ni indongozi yirinda icyo kintu cyose cyoza kibabaza abarongoye. Indongozi zirinda icyo kintu cyose shoba kura kuba jejwe na cyane cyane abene gihugu mwebwe mwegereye cyane igipolisi cyegereye abene gihugu no kuvuga yuko rero mutegereza kwirinda icyo cyose cyubabaza abene gihugu
Venance Imanirambona yagarutse ku bintu bikuru bikuru bikogwa n'indongozi bikababaza abene gihugu
cyambere na karenganyo na cyane cyane arenganijwe n'umuntu yategerezwa kumukingira hari ikindi cy'ubugonge aho usanga indongozi ashobora gukoresha aho ari agacagomba gukandamiza ibyo nabyo birababaza cyane abene gihugu tutibagiye rero n'ikindi gikomeye kijanye n'ibiturire iyo indongozi imaze gukorera ku biturire no kuvuga yuko ibyo ajejwe ntasubira kubikora nkuko yategereza kubikora acakora ahengamiye kuwamuhaye indongozi ikorera abandi no kuvuga yuko ukorera bose atankunzi atagiturire kigiyemo
izo nyigisho zigiye kumara indwi zibera mu gisagara cha Gitega ziriko zitangwa n'abahinga mu by'igipolisi barongowe na Kapiteni John Top bose bakaba bamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abateguye izo nyigisho bavuga ko mu minsi iri imbere n'abapolisi bakorera mu wundi burere nabo nyine bazoshikirwa bagahabwa inyigisho Gitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Muntumbero yo kuremesha abanyagihugu mu gihugu cya Korea ya Ruguru hamwe no mu guhagarika programme yacu y'ibiganisho ruhonyanda inama mpuzamakungu ijeje umutekano n'amahoro ku isi mu mwaka uheze yarafashe icyemezo inimero 2375 gifatira ibihano igihugu cya Korea ya Ruguru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariyemeje gushyira mu ngiro icyo cyemezo nk'uko Secretary wa Departement d'État d'Amérique Mike Pompeo yabishikirije ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kw'indwi agira ati Ibihugu biri mu nama mpuzamakungujeje umutekano n'amahoro ku isi hamwe n'ibindi bihugu byose bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu byarumvikanye ku ngingo yo gushyira mu ngiro ibyo bihano byafatiwe igihugu cya Korea ya Ruguru kandi turizeye ko ibyo bihugu bizobandanya kubahiriza ibyo bihano ku igenekezo rya 41 ry'ukwezi k'umunani ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe ikigega bwarafatiye ibihano amasosiyete abiri yo mu gihugu cy'u Rusiya atwara ibitoro bimaze guhingurwa mu gihugu cya Korea ya Ruguru hamwe n'ayandi masosiyete atandatu akorana n'ayo masosiyete uko ari abiri ibyo bihano bijanye n'iteko ryafashwe na Leta ya Amerika inimero 13810 ku igenekezo rya 41 ry'ukwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2017 rifatira ibihano abantu ku gatwe kabo bafise uruhara mu gutwara ibitoro bihinguye mu gihugu cya Korea ya Ruguru bakoresheje ubwato bwo mu gihugu cya Korea ya Ruguru kuko ibyo biteko biri n'icyemezo cyafashwe n'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano Ayo masosiyete mu gihugu cy'u Rusiya yafatiwe ibihano ni Primorie Maritime Logistics Company LTD hamwe na Guzon Shipping Company LLC yose akabakorera ku kivuko cyo mu gihugu cy'u Rusiya Vladivostok bumwe mu bwato bwo mu gihugu cy'u Rusiya bwafatiwe ibihano mu bwato bwitwa Patriot bwatwaye ibitoro kabiri mu gihugu cya Korea ya Ruguru mu mwaka w'2018 guhanahana ibidandazwa hagati y'ubwato bw'abikorera hamwe n'ubwato bw'igihugu cya Korea ya Ruguru bivuye mu gihugu cy'u Rusiya canke mu kindi gihugu bikagurishwa mu gihugu cya Korea ya Ruguru birabujijwe hisunzwe ico cemezo c'inama mpuzamakungu ijeje umutekano kandi birahanwa hisunzwe itegeko ryo muri leta zunze ubumwe za Amerika nkuko secretary wa departement ya leta Amerika Mike Pompeo yabishikirije.
Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye ibiganiro byari bihagaririwe na Eddie Gwema muri studio y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.